yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Nakoze guteka amatwi Radio Inzamba agateka kawe. Ikiganiro cy'ugwaruka cyo kuri uyu wa gatatu itariki 10 ukwezi kwa gatandatu ugwaruka ruratubwira ingene gwakiriye ingingo y'ubutungane ku rubanza rw'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu. Mugishikirizwa na Francine Kanyange Innocent Kubwimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma.
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus, ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira: ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impemu. Mbega ni iki wakora kugira wirinde icyo kiza cya coronavirus? Karaba kenshi mu ntoki, kororera canke wasamuriye mu ngingo y'ukuboko, koresha imishwaro ukitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro, ifuke ku munwa n'agatambara kabigenewe igihe wumva ufise ibimenyetso, irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda, irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi. Ubu ni ubutumwa bwa Radio Inzamba agateka kawe.
Ku wa gatanu itariki 5 uku kwezi, sentare y'iyungururizo ya Ntahangwa yarasubiye kwemeza ko abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bagumizwa mu munyororo. Ni ukuvuga ko yemeje igihano bari bakiriwe na sentare nkuru ya Bubanza yuko bafungwa imyaka 2 n'igice hamwe no kuriha ihadabu y'umuriyoni w'amarundi umwe wese. Kuri uyu wa gatatu bakwije iminsi 233 bafunzwe. Ikinyamakuru iwacu caramenyesheje ko kigiye kunguruza urubanza mu gisata cya gasambura manza kuko kitashimye iyo ngingo ya sentare. Tugaruke ku nkuru ya Parfait Mudasigana yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuwa gatanu ruheshe.
Ikinyamakuru iwacu mu itangazo basohoye bavuga ko bakiranye umubabaro mwinshi ingingo ya sentare y'iyungururizo ya Ntahangwa yemeje ko abamenyesha makuru bane b'icyo kinyamakuru babandanya bapfunzwe. Nk'uko biri muri iryo tangazo, ikinyamakuru iwacu cyarishunguruje urubanza rwari rwaciriwe abo bamenyesha makuru bwo gupfungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyoni umwe w'amarundi kuri umwe umwe. Icyo kinyamakuru muri iryo tangazo kikavuga ko abo bamenyesha makuru atatu bazira kandi ko iwacu izobandanya gusaba irekugwa ryabo imbere ya sentare na inyuzwa. Muri iryo tangazo iwacu yemeza kandi ko mu myaka 12 imaze ikora yisunga amategeko no kubahiriza karangamutima k'umwuga wo kumenyesha makuru. Iwacu ikizera ko abo bamenyesha makuru babo bazoteba bakarekugwa hamwe n'uko ubwigenge buhabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi buzoteba bukubahirizwa mu Burundi. Tubibutse ko abo bamenyesha makuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Jide Harebana bafashwe barafungwa kuwa 2022 gitugutu umwaka uheze, bakaba bafatiwe mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye gutohoza ibijanye n'ingwano zariko zibera muri komine ya Musigati. Leta y'i Bujumbura ikaba yaciye ibagiriza kuba bashatse kwifadikanya n'imigwi igwana hamwe no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu.
Gwaruka, mwumvise uko bimeze, murahabwa akanya ko kuvuga ingene mubona iyo ngingo y'ubutungane. Lorraine ari mu Rwanda ati uretse nuko bakwiye kurekugwa, aba bamenyesha makuru bari bakwiye gushimirwa kubera akazi kabo bariko barakora ko kurondera amakuru atohojwe.
Kubwanje aba bamenyesha makuru bariko bazira ubusa kuko nta kigwanisho bafatanywe, kandi baramenyesheje abajejwe intwaro ibijanye n'urugendo rwabo muri iyo komine ya Bubanza. Ahubwo kubwanje bari bakwiye agashimwe kubera bemera kuja ahantu hatari umutekano mu ntumbero yo gushikiriza amakuru yizewe kandi atohojwe neza. Biraboneka neza rero ko abo bacamanza bari bahengamye kuko abategetsi bacu ntibagomba ko tumenya ukuri kujenge niba mu gihugu nta yindi siguru jeno biha rero ruya rubanza ni nk'ubutumwa baba bahaye abandi bamenyesha makuru canke uwundi wese azokora iby'ubutegetsi budashaka. Birababaje rero kuba turi mu gihugu citwa ko gifise demokarasi ariko ntibareke abamenyesha makuru ngo bakore akazi kabo, kandi birababaje kubona abacamanza badashobora kuzuriza umunyagihugu kuko rurya rubanza barushizemo politiki. Nkarangiza ndabatera kamo ko kwikebuka bakamenya kugendera indahiro barahiye umunsi binjira mu mabanga yawo.
Na Beti nari mu Rwanda abona ko ari intumbero yo kubandanya batoteza abamenyesha makuru
bari bagiye gushaka inkuru babagize ngo bareze uko barafatanya mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Numva ari ibintu bidasiguritse, numva ari ibintu bitumvikana, ahubwo hari icyo bari babakeneye ku kindi kuko n'ibintu bitarimo umuco n'ukuri. Ego twosaba yuko senariyo kwicara ikasubiramo ikavyihweza ikakurenganya abo bamenyeshamakuru ikabarekura bakarandanya umurimo wabo bagenewe.
Karen ari muri Uganda avugira ishyirahamwe ry'ugwaruka MIJEB ati ukwanka ko ukuri kubiba mu Burundi kuja habona nibyo biriko bituma abo bamenyeshamakuru bagumizwa mu mvuto.
Nimwe twaba turiko turavuga tuti tungana no munsi mu Burundi ntukira ubutungane burerwa gutunganiriza Abarundi no ubutungane buri mu minwe ya CNDD-FDD yihagiye ubutegetsi babukoresha ico bashaka cyose. Ubwa mbere ho nta wuyobewe yuko amenyesha makuru mu gufatwa bafatiwe ubusa bagiriza ibintu vyiremendanya kuko amenyesha makuru bo bari ku kazi kabo. Kubona rero barafashwe bakaburabuzwa bagafungwa vyerekana neza yuko bariko batohoza makuru ashobora kuba yari kumenera ibanga abategetsi n'umunsi bari mu gihugu yari kumenera ibanga CNDD-FDD. Ni nayo mpamvu bagombye kubanumya ivyo zose babigira kugira ngo ashobore gutera ubwoba abamenyesha makuru canke uwo wese ashobora kwerekana ikitagenda neza mu gihugu kugira ngo bikunde babanumye hama babandanye kora ibyo bishakiye byose bakora mabi bononera igihugu basambura igihugu. Rero tukavuga tuti ibyo ntivyoca intege Abarundi koko ni intambara igoye mugabo dutegerezwa kugwana no gushigikiranira no gushigikira abo bamenyesha makuru mu buryo bwose umurundi ahari hose ashobora.
Dusubire mu Rwanda, Patrick nawe asaba ko borekugwa kuko ibyo bagirizwa n'akazi bariko barakora ataho bihuriye.
Nta gitangaje nta gishasha ibi nibyo tumenyereye mu butungane bw'u Burundi ko butigenga ko bufata ingingo kubera igitsure cy'ubutegetsi busanzwe buhari bugafata ingingo butisuza amategeko agenga ubutungane bw'u Burundi. Rero kinibaza yuko ni muri ya nzira y'ubutegetsi buhari yo kugira ngo umuntu wese akore icyo ubushaka, nta bwigenge buri mu kuvuga, nta bwigenge bwo kumenyesha makuru buri mu Burundi kuko abamenyesha makuru bari kubakora umwuga wabo. Ahubwo ni ya nzira nyine y'ubutegetsi bwafashe yo kuzivya umuntu wese avuga ivyo badashima. Rero ni ingendo mbi cyane, nibaza yuko ubutungane bwari bukwiye kwikubita gashi bugakora umwuga. Nta butungane bw'umuntu bubaho, nta butungane butubahirije amategeko bubaho, nta butungane bw'igitsure bubaho. Bakwiye kwikubita gashi bagakora icyo amategeko avuga mu bwigenge. Ubutungane butigenga nta n'amahoro azigira aboneka mu bantu, nacyo gitumye abantu bagera kuri isaha bicwa. Nta butungane muri mu Burundi ariko byo bavyiza aho bakabafungiye bari bamenyesha makuru babarekuye nimba bashaka kugira ngo abantu bumve ko batakwiye kuvuga ico badashaka barabashije naze ko bakwiye kurekura akitegenza bakakomeza umwuga wabo naze ko igihe bamazeyo ari kubahasha barabahashije.
Asan ari muri Zambia ati nta gitangaje kuri iyo ngingo kuko hasanzwe hari ugushaka kubandanya gutoteza abamenyesha makuru.
Kuva abamenyesha makuru bafatwa bafashwa ari ku kazi kabo bari mu mwuga wabo atategeko na rimwe barenze rero kuba baciye bafatwa barafungwa ni ikimenyetso cerekana yuko ata butungane bwakurikijwe itegeko yahanyanzwe. Rero mu gihe amategeko yahanyanzwe gahanyangwa n'ubutegetsi buhafi uno munsi mu gufunga abantu na cane cane abamenyesha makuru na utabizi yuko amesha makuru badafise ikibanza gihagije mu gihugu cacu abamenyesha makuru batotejwe bamwe bataye bahunga baromoka. Rero kuba abari bavyuye umutwe ngogera bakore bagerageza gutohoza amakuru yizewe bishikire ku rubuga kuba baciye bafatwa bagafungwa kuri jewe numva atatangaje kikirimo barafunze nkuko n'abandi bari kubafunga kubarekura. Rero ubutegetsi bukiri ubu tubona buhari kubarekura kuganje nibaza yuko atari bashyira imbere ahubwo ari ukubwira ngo bafate abo bantu bose bashaka kuvuga bashobora kugira icyo bashikirije babanikane ijambo bose babahereze mu munyororo. Urumva rero iyo bintu bimaze kuba bimeze uko hacibwereje nk'ugwaruka nogira yuko bazonare kuva vuba.
Ndafite ijambo tukibandanirije kuri Arthur ari mu Burundi asaba ko abamenyesha makuru bosaba ikigongwe.
Mfatiye ku ngingo ya sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa iherutse gufata ingingo yo gukomeza mu munyororo abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu. Jewe nk'ugwaruka leta n'imvyeyi yabo ndasaba ko leta yo kubita agatima k'umwe ikaraba kumbure ikaba kabanyiriza igihano kumbure yoba yarajanwe n'agashatu nayone kubera bijya bihe byariko biraba n'ivyari bihe vyoroshe ari bihe bigoye ku gihugu. Abamenyeshamakuru nabo kone baravyagirijwe kumbure nabo hoba hari ivyemezo vyoba bibagiriza kumbure nyimba ifishimiwe canke itayifise ariko ico nasaba leta twoshima Imana yuko atani intambwe vyateye n'abariko barabigerageza kumbura ataco bashitseko. Leta niirabe ikubite inkoni ngufi nabo usanga babiguye mushe bakoreshejwe ariko tugakebura abamenyeshamakuru nabone ko inyuma y'umwuga wabo nabone boza barashiramwo kino gukunda igihugu n'ubutajana n'ibije ama no mu kubandanya batakamba bongera basaba n'ikigongwe tukizera ko leta nk'uko yamibikora izohava ikubita inkoni ngufi.
Tugumi Burundi Esron abona ko ingingo nk'iyo yerekana ko atabutungane buriho kuko ibyo abo bamenyeshamakuru bagirizwa bidafashe.
Ugaruka jewe mbona yuko kubasentare yafashe imyanzuro yo kuvuniza mu munyororo bajya abamenyeshamakuru bane kubera ikijya cyahabagereza nibaza yuko kandi nkanabona yuko ari akarenganyo katagira izina nk'uko mu Burundi ano byabaye. Rero nkavuga nti harageze ko bikebuka kugira ngo bareke kubandanya bafungira abantu ubusa babagenzi bidafashe kuko mbona yuko nta cyaha na kimwe bari bakoze kuko bari ku kazi k'iwabo bategereza gukora kamisi yose ko kumenyesha abanyagihugu biriko biraba hirya no hino kubona rero sentare yasinyeho kwaguza mu munyororo nakarenganye nakarenganye kari agakwiye kwiyamiriza ivuye inyuma nubwo ariko kubera ko turi mu gihugu kitagira amategeko hatawuvuga muntu yicwa ku murango muntu yicwa ku mugoroba umuntu apfungwa umuntu wakora icyaha hama aho gufunga uwakoze icyaha bagafunga uwakorewe icyaha bakaba kurenganya gusa turumva yuko byari bikwiye guhinduka hageze ahantu abarundi bababaye kuko n'ubu n'ubu ibigirwa biraba ariko abategetsi ntacyo babivuga ahubwo bashyigikira izo mpunzi zikiri gusa rero tuvuga tuti tuba mu gihugu kitagira amategeko hata ubutungane buhari n'ubutungane buhari bukorera umuntu umwe bukorera akaguta abantu bamwe bukorera umugambo uri ku butegetsi rero tugasaba yuko ibyo bintu byahagarara guhohotera abantu no gufungira abantu gusa.
Eva ari i Burundi ati izo ngingo nizo guca intege ushaka wese gushyira ukuri ahabona
ubwo nkwaruka twaratangaye cyane kuko tuzi ko hageze ko bitegenza kuko n'ibyo babagiriza ntitubona neza ko biri fonde nyuma gusa ni imvo ya politike kuko tumenyereye n'ubundi mu Burundi ubugombye kuvuga ukuri buca ufungwa ubutegerezwa kuguma ubashigikiye nimba amanyanga bagibye ukavuga ko ari sawa nandubwiye kuvugisha ukuri niyo mpamvu bashaka kugumiza mu gasho bajya rero tubahaye imana n'ibyo bakubayeho kubera imana iyo kubagirira neza ahandi nta cyizere turindiriye kubera bazagumayo sinzi abatubwira ko iyo imana yonyine ariyo ibateye iteka yego ni ugusengera Burundi kuko iby'i Burundi birateye agahinda turabyitegereza tukumirwa kubera nta kindi kiri bushobore.
Divin ari mu ikambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania abona ko n'ubu abo bamenyeshamakuru bakirenganwa agasaba ubutegetsi buzohaja kubatunganiriza.
Ubwa mbere kuri jyewe ni uguhoza cyane imiryango y'abo bantu bafungiwe ubusa kandi bari kuba barakora umwuga wabo wo bumenyeshamakuru. Kuba barafunzwe ni ibintu bitagaragara neza Leta itagomba gushyira ahabona. Biragaragara yuko bari kuba barakingiza abantu bashobora gushyira ibintu ahabona ibyo Leta iri kirakora. Igisigaye nacyo navuga ubu turabona undi mukandida yimwe n'atararahira twamusaba yuko ku by'ukuri yorenganura barenganijwe bajya bamenyeshamakuru bagafungurwa kuko kinazana akanovera ko kumenyesha amakuru kaba ubwisanzure n'icyizere kuko kugeza uyu munsi urabye n'ingenda abamenyeshamakuru bakoze mu bihe by'amatora nta bwisanzure n'ukuri bwari buhari. Ni ukuvuga ari kuvuga ngo yogeye icyo avuze ariko buka ibintu biteye ubwoba biragaragara. None rero ni ukuri dusabe Leta igiye kuhajya ize yibuke bajya abamenyeshamakuru bafungiwe ubusa kugira ngo habeho itegeko ryo kubafungurura bazasubira mu miryango no gukora umwuga bisanzuye kandi hatange icyizere.
Ganiro ndafite ijambo kigarukiye urwaruka rwerekanye aho ruhagaze ku ngingo ubutungane buherutse gufata yo kugumiza mu ibohero abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu. Ahanini urwaruka rwerekanye ko bariko bararenganwa kuko bafashwe bariko bakora akazi kabo bagasaba ko borekugwa bagasubira mu mirimo yabo. Turabashimiye mwese mwaduhaye akanya kanyu, irindi sango ni kuwa gatatu za
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.